Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 23 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nabonye paha yapfuye hariya muhira atarirukanga mvuga ngo ntabara Mariyawe ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariyawe basuma baranyishe.
Uyo ni Ndayisaba Maria mubanyi wa nyakwigendera n'imfasha Mamerita yaraye agandaguwe ku mutumba Musenyi mu ntara Cankuzo avuga ivyo yabonye aho iryo bara rigwiriye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekana imyerekano yatunganijwe n'amashyirahamwe igenga mu Burundi yo kwiyamiriza umugambi wo kugira ikigongwe. Abantu bagizwa ko bashatse guhirika ubutegetsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukenyezi w'imyaka 34 yishwe mu gaturuturu ko kuri uyu w'Imana acumiswe imbugita mu nda. Iryo bara ryabereye ku mutumba wa Musenyi mu ntara Cankuzo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Uwo mukenyezi yishwe mu gaturuturu kuno w'Imana yamenyekanye ku izina rya Nifasha Mamerita w'imyaka 34 yaba ku mutumba wa Musenyi komine n'intara ya Cankuzo. Inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi zivuga ko bamwishe bamuguruje baca bamucumita imbugita zo mu kazi bakinda. Ndayisaba Maria n'umubanyi wiwe ku mutumba wa Musenyi ari nawe yatabaje ubwa mbere na kwigendera akanamucikanira ko aratubwira uko byagenze.
Nabonye paha yapfuye hariya muhira atarirukanga mvuga ngo ntabara Mariyawe ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariya basuma baranyishe acaca no hiyo mu kigo hanyuma nanje ncanugurura mu kigo tica turahurirana nawe acaramfata arangumya cyane avuga ati ngo ndonderere impozi nyambike abantu bari kwa muganga ngubwira abantu bantu bari kwa muganga ubwo nyina cyasuka umupfunde w'amaraso mwishye hanyuma ncambona reka yamira genda namufashe yamira 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 genda 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 hama kera na kera nyina cavuga nyina yamaze gushika hasi nyina yayamire yahise kuza kuraba ncambona reka araroha cyande kurira hasi ncande gamika neza hanyuma ncanza ndirukanga soka hanze nze ndavuze induru ndayivugiriza aho hige hanyuma ncambona kwa rusuma namba kwa rusuma nyene kwa ariko ncambona ruje rurirukanga rufise n'uturoshi runini ya cyane cyangwa nirukanga mvuduka nirukanga manuka hariya hepfo nakuruca rurankurikira hanyuma ronkuri ruca rurabomora rero ngaha kabaho kari ko gaca karava hama kavuye ko ruca rurinje hariho utwana dutuye tungana nk'utwo nakandi kamusumba niko kavuze ko gwacye ritana n'igipanga gwagira ugitwaye na nyagipanga.
Nifasha Mamerita yari umuntu abana neza n'ababanyi biwe ku mutumba wa Musenyi nk'uko vyemezwa na Nkurikiye Matayo uwundi mubanyi wa nyakwigendera.
Yari umuntu mwiza cyane rwose kandi yari umuntu w'umukristo yari yifashe neza mu miryango nta ngorane n'imwe yari ifise mu bantu. Ntavyo nomenya ariko nk'umuntu usanzwe ari mwihari biragoye kumenya twe twabashikirije kugira ngo tukorere amatohoza mwebwe nyine kubera n'umugabo yari yaramutaye.
Mbega hari ivyo batwaye mu nzu yiwe?
Reka twe ntavyo twamenye kuko abana twabajije batubwiye yuko ngo yasose amubwira ngo zana amahera ati nta mahera mfise ati ama baca baramuzibura ati baca agenda arirukanga nivyo twamenye gusa nta kindi.
Mukuriye Heneriko umukuru w'umutumba wa Musenyi aremeza umubano mwiza wa nyakwigendera.
Sinashitse kare mbwa twese vyadutangaje tumaze gushikaho vyatobaje cane gose hama rero ndakoranya ababanyi ba hano turagira ntuze amatohoza tuti none bora basuma canke ati bavuga bati yabara basumana nta mafaranga yafise none baza kumwiba tira umuntu w'intungane mubanye nawe tari umuntu w'intungane naho yagirira nabi yari umukuntu w'ikusunda gusenga gutyo bati nakundi rero
umukuru w'umutumba wa Musenyi atabakora amatohoza bokorera kuwitwa Leonard Agijimana yahora ari umunega w'umuhisi Mamerita Nifasha
ati byo zazananye niki nihari ati nibutse kumbura byo zazananye kubera kuko umugabo wiwe afise undi mugore mu Cankuzo abose mu Cankuzo barigeze gukeragana muri miliya misi yahera bagize gukeragana bagize gukeragana rero ntibarabanye neza twice twubona nta kundi byo zavuye kwiryo hari bati urabona uhari n'umwaka w'ikigongwe ati ngira kumbure gira muhitage ko cyane kishize n'uriya bari kumwe hariye niso sifuze numvise abanyagihugu bati o kikasaba suma 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 byo byazanye n'iyo ntumbero nyene
ko nta nico batwaye mu nzu
oya tarakimwe tarakimwe kuri kwe
none ibi byari bimenyerewe ko abantu bicwa muri bene ubwo buryo kuri no mutumba
ni wacu wowe n'ubwa mbere twe twibaneye neza nizo nye byashitse nyine.
Amakuru ava muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko Leonard Agijimana yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza i Musenyi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele, amashirahamwe yigenga mu Burundi ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi wa gatandatu yaratumye ko imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icyifuzo cyo gusaba ko abantu bafise uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi mu gihumbi 2015 bahabwa ikigongwe cy'agateganyo. Abariko baraga imyiyerekano barateye akamu kandi gasaba ko mu nama y'abakuru b'ihugu b'umuryango w'ihugu byo muri Afrika y'Amaseruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atuhabwa ijambo. Bamwagiza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Indirimbo bene izo zihagiza President Nkurunziza n'imigambi yiwe nizo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri komine Ntahangwa mu buraruka bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri komine Mukaza hagati mu Gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe kwikukira. Imbere yuko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa. Twese zombino nuko hatambira hari n'ubutumwa bwa hatangiwe.
Abende gihugu twavuye hasi. Aba bose batembagaje ubutegetsi kugwamagara abantu mu barabara. Mwavuze mutore abantu murani yamirije komindi urunyizi cyane gose.
Iruhande yabiyamirizwa hari n'abashimagizwa. Abari mu myiyerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze. Ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make. Mbere Njangwa Gilbert Beko atwara en Europe Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko. Njangwa anatubwira bimwe mu byo basaba.
Twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agize aka karere kacu ka EAC yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icyerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakavyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi. Impunzi ntizimeze kumwe zose, hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa. Izo rero bozikuramwe zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungikwa na HCR bari kumwe bakaza. Abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo.
Nabajije Njangwa niba yiyamiriza mu kapa canke cyiyumviro ciwe.
Uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza, ivyo ntibishoboka. Twiyamirije
cyiyumviro ciwe.
Twiyamirije oya icyumviro ciwe rwo muhuza arafise uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza. Ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemere cyangwa bakimuhakanye. Twebwe rero tugombye kwereka umuhuza yuko ico cyumviro twagihakanye kandi twerekana leta y'u Burundi yuko ico cyumviro twagihakanye. Mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki dufadikanije n'abene gihugu bose bo muri miri ya Bujumbura twiyamiriza yuko ico cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusasira indava kudahana. Naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abantu badafite ico bagirizwa abashatsi guhirika ubutegetsi bashobora kujya mu biganiro batararenuka imbere y'intara.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye President Nkurunziza musaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha ufite inama nshingamateka n'inkenguzamateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro. Ariko n'izo nzego abari mu myiyerekano bazisabye kutabikora. Eloge Wurika Neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Two kwibutsa ko iyo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu ikaba yarabaye kandi na mu Rubonge. Mu yandi makuru naho avugwa, igipolisi cya Tanzania ku munsi wa gatanu carahagaritse umunyarwanda Kapitaine Segahutu Innocent yahoze yagirizwa ivyaha vy'abanyabwoko vyakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mu Rwanda. Igipolisi gicungera imbibe ca Tanzania kivuga ko camufatiye ku mupaka muri district ya Ngara ihana urubibi n'intara ya Makamba mu Burundi. Yagirijwe ko yashaka kuja mu Burundi atavyangombwa afise vyo kujabuka umupaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Calvere, ni inkuru ari yarusha.
Inzego z'umutekano mu gipolisi gicungira imbibe mu gihugu cha Tanzania nizo zatangaje inkuru ko zafashe umunyarwanda yahoze mu gisirikare cha kera ku ipete rya kapitene azwi ku izina rya Sagahutu Innocent. Igipolisi gicungira imbibe za Tanzania camenyesheje ko cafashe uwo mugabo kuri uyu wa gatanu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara yahana rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi. Ico gipolisi kivuga ko Sagahutu Innocent yari kwashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu Burundi atavyangombwa afise. Igipolisi cavuze kiti uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda yagerageje kujabuka imbibe kugiraje mu Burundi ndi kubereta bipapuro bikwiye yarafise byatumye afatwa. Uwo musirikare yahoze yagirizo vyaha byohonyabwoko cyakora abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe. Yaramaze imyaka 3 ari kuwe na TPR Senteda sanzwe mpana vyaha yareshizweho n'ishami mpuza makungu ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko mu mwaka w'2014. Iyo Senteda sanzwe yaramurekuye imaze kugabanya igihano cy'imyaka 20 yari yahanishijwe gishegwa ku myaka 15. Sagahutu Innocent ari mu bandi bagabo 11 barekuwe, bamwe banangije ibihano abandi bambitswe izera ubu bakiba yarusha muri Tanzania kuko babuze ibihugu bibakira. Mu minsi heze Sagahutu Innocent yari yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yifuza kuja kuramutsa umwe mu bamuburanira aba mu Burundi, ariko yavuze ko afite ikibazo cy'uko be nabo bari kumwe atavyangombwa abafise. Uko niko yabivuze mu majambo yiwe.
Ntabwo ubu nashaka kujya gusura nkamunda avoka uri ibujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo kwambuka kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba, ariko ibyo ngibyo byazanywe na MICT. Ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga le service de securite bakatwakira NC passe cyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashe no ku mupaka bakagiteraho amakashe ukaba wajya gusumura. Ariko hano tubona byo byose byaragiye bivaho ritumenye uko bigenze ukagira hari umugambi nuwo kugabanya cette liberté ugera ukabona mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Amakuru duhabwa nabo babana mu nzu imwe yarusha batubwiye ko nabo nyene bamenye amakuru kuri uyu wa gatandatu yuko Sagahutu yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Ico bemeje nuko yari yagize amahigwe avi yarusha afise cyangombwa kimuha uruhusha rwo kurengana imbibe za Tanzania. Aba twavuganye batubwiye ko ico cangombwa yari gihawe no gwego MICT gwa ONU gwashizweho kugira ngo rurangize imanza zasegajwe na Sente Dasanzwe yereshirweho u Rwanda. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo gwego kugira ngo yemeze cankakane ko batanze ubwo ruhusha. Ico bikoze igipolisi kijejwe imbibe camufashe kivuga ko yababwiye ko afise ibyangombwa ariko bagasanga ntibikwiye. Ikinyamakuru c'abashinwa candikirwa muri Tanzania canditse ko Sagahutu yakibwiye ko yarafise uruhusha rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu, ariko ko igipolisi kitabisomye neza imbere yuko kimuta muri yompi. Pye Clavini inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio Jambo.
Mina ndeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru w'umutumba Kabondo
mukuru w'umutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umuryango Yohana nkabandi ngo yisiramwe mpareke muri ikomere ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe ikaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye Nyanzarake
abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzo Manongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri ko muravyitegereza mubivuga gute
twibwe tubivuga kuko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri byo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo mufise ivyemezo bihe mwebwe
twa turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwe ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana mumaze gukora
ego maturafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero twabakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturero twabakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kuberiko imutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega baba bakenyezi bimbone nzu n'umunsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo bakenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi twabaze bangamiye kikuba cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacombona abo bakenyezi ni kuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
ntibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro siwe wahungeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara kagushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ibyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo munzu ntibikiri ntambamye aho bibi ntambamye naho uwo mudamu abataramenyera ibikorwa akamenya ngene yiprogramme ibikorwa byo munzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu ryo ntabwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
naronse amajwi ngani kigajake
naronse amajwi amajani 930 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu duko twa itwo twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwebwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twishikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
mu bisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nico gikorwa kinini y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abashinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafise icambo bafise n'ico bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri ntambamye z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafise ico byo binguri gihugu
ari cyo kogwa gajake
hoba inyigisho mubaba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mu kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpagwe Noyo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
Murakoze kwita bakino kigani
Murakoze namwe
Ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizoma ndakiremesheje nti muranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
Turashimiye studio ijambo njuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigeranya ibiganiro twaba teguriye reka dusubire tubibutse kandi kwijwi rya Amerika libashikiza ibiganiro byayo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.